Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yakakanya. Mu Burundi guhera mu kwezi kwa gatatu, komisiyo y'igihugu ishinzwe ibibazo by'amasambu n'undi mutungo CNTB nizongera kwakira ibindi bibazo bishingiye ku masambu, dore ibyo ivuga igiye gukurikizaho.
Umugu CNTB nta birego bishasha uzosubira kwakira inyuma y'igenekerezo rya 13 Ntwarande 2021. Abafite amatati y'amatongo inyuma y'iryo genekerezo bazitura amasentare asanzwe.
Uwo ni Felicien w'u Burundi uyobora komisiyo y'igihugu ishinzwe ibibazo by'amasambu n'undi mutungo. Burundi kandi bamwe mu bahanga mu bijyanye n'ibidukikije bahangayikishijwe n'uko ikiyaga cya Tanganyika gishobora guteza imyuzure idasanzwe muri uyu mwaka w'2021. Abadepite batavuga rumwe na leta muri Malaysia n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu basabye leta ibisobanuro ku mpamvu zatumye basubiza abimukira barenga 1,000,000 muri Myanmar. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sena yaraye yemeje inararibonye muri diplomasi Linda Thomas Greenfield ku mwanya wa ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yacu yo kuri isaha, reka tuyahere ku mugabane wa Aziya. Abadepite batavuga rumwe na leta muri Malaysia n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu basabye leta ibisobanuro ku mpamvu zatumye basubiza abimukira barenga 1,000,000 muri Myanmar, kandi inkiko zari zategetse ko icyo gikorwa kiba gihagaze. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Senare nkuru ya Malezi muri rusangi yari yategetse ko abanyagihugu 1,200 baturuka muri Myanmar bari kubasaba ubuhungiro baba baragumijwe mu gihugu mu kurindira ko dosiye zabo ziheza kwigwa. Igisata kijejwe vyabimukira muri ico gihugu gitangaza no makuru cavuze ko 1,086 muri abo bari basabiye kuguma ku butaka bwa Malezia batahukanywe. Abashinga amateka batavuga rumwe na leta Malezi n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu basavye ko leta yisigura bayagiriza ko yaciye kubiri n'amategeko mu kuvuguruza ubutungane. Sentare nkuru ya Malezi nayo ku ruhande rwayo yategetse leta y'ico gihugu yuko itotahana 114 basigaye muri abo 1,200 byari bitegekanije ko urubanza rwabo rwumvirizwa mu kwezi kuza kwa gatatu. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International muri Malezi ryemeza ko mu basubijwe muri Myanmar harimo abo ONU yari yaramaze kwandika nk'impunzi, kandi harimo n'abo wasanga bafise umwe mu bavyeyi akomoka muri Malezi. Malezi mu gusozera mwomenya ko ibarizwamo impunzi zikomoka muri Myanmar zirenga 100,000. Abenshi muri izo mpunzi bakaba ari abo mu bwoko bw'Abarohingya.
Urukiko rwo mu Budage rwakatiye igifungo umugabo wahoze mu butegetsi bw'inzego z'iperereza za Siriya uregwa ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilinde.
Urukiko rukuru rw'Ecoblance muri leta ya Renani-Paratina iri mu burengerazuba bw'Ubudage rwahamije Eyad Al-Gharib ibyaha byo gushimuta abasivili bagera kuri 30 kubafungira muri gereza yitwa Al-Hatib mu kigo cy'umutwe w'ingabo ushinzwe ubutasi i Damas umurwa mukuru wa Siriya no kubica urubozo mu 2010 rwamukatiye igifungo cy'imyaka 4 n'igice. Uru rubanza n'urwa mbere na mbere mu mateka y'isi rufitanye isano n'ingoma ya President Bashar al-Assad. Eyad al-Gharib w'imyaka 44 y'amavuko yatawe muri yombi mu Budage mu kwezi kwa kabiri mu 2019. Avuga ko yatorotse igisirikare cya Siriya asanga imitwe y'abarwanya leta ya President al-Assad mbere yo kugera mu Budage gusaba ubuhungiro. Abavoka batanze ikirego bavuga ko uru rubanza ari intambwe ikomeye yo kwerekana uruhare rwa guverinoma ya Siriya mu byaha by'iyicarubozo n'ibindi byaha ndengakamere ku basivili. Kuri bo kandi abakora bene aya mabi abari bo bose aho bari hose ku isi, amaherezo ubutabera burabakacira.
Ubufaransa bwatangaje ko bimwe mu bitaro byabwo byagabweho ibitero bikoresheje itumanaho. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nahazwe.
Muganga Hervé Bontemps wo ku bitaro vyegukira commune yitwa Villefranche-sur-Saône iri mu micungararo y'igisagara ca Lyon yabwije ijwi Amerika i Paris ko igitero cakozwe ku vyuma vy'ibitaro vyiwe catumye ibikorwa vyose bakoresha amamashini vyitonda. Bimwe mu bipimo vy'abarwayi bategerezwa gusohora bice ku mpapuro zirungikwa n'ivyuma vyanka ko bazisohora gutyo inyishu z'ivyo bipimo zirungikirwa ibisata vy'ibitaro vyasavye ivyo bipimo biciye mu nyandiko z'intoke. Bimwe mu bikorwa bitihutirwa vyo kubaga abarwayi kuri ivyo bitaro vyabaye birahagarikwa nk'uko muganga abandanya bisigura. Ivyo bikaba vyaje bibangamira kandi kwitaho abarwayi bikiza ca COVID-19 kimaze guhitana abantu barenga 180,000 mu Bufaransa. Umushikiranganji ajeje vy'ubuhinga bwa none muri ico gihugu mu ndwi iheze yari yabwiye inama nkenguzamateka y'Ubufaransa ko iki kibazo gikomeye kandi kibandanya kwibonekeza mu bitaro bitari bike. Agereranya yavuze ko kuva uno mwaka utangura n'imiburiburi ivyo bitero bikorwa ku ivuriro rimwe ku ndwi. Nicolas Arpagian yigisha ivy'ubutunzi ku murwa mukuru w'Ufaransa i Paris mu kiganiro nawe yahaye ijwi rya Amerika yasiguye ko ahanini ibi bitero bikorwa n'abantu baba bashaka kwiba amafaranga.
Ghana yabaye igihugu cya mbere cyakiriye inkingo za COVAX. Ni wa mugambi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS wo kugeza inkingo ku bihugu bikennye. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Camilin.
UNICEF ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibibazo by'abana yagejeje muri Ghana inkingo 600,000 mu rwego rw'igahunda ya COVAX zakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Accra umurwa mukuru n'abahagarariye guverinoma ya Ghana, UNICEF na OMS. Izi nkingo nizo mu bwoko bwa AstraZeneca zikorerwa mu Buhinde. Bamwe ntibazishira amakenga, niyo mpamvu umuyobozi mukuru w'inzego z'ubuzima za Ghana, Dr. Patrick Dacosta, yahumurije rubanda avuga ko zizewe ariko kandi ko bazahozaho mu kubigisha no kubasobanurira. Afrika y'Epfo yahagaritse gukoresha AstraZeneca muri uku kwezi imaze kubona ko zidakora ku bundi bwoko bwa COVID-19 bwahavutse butandukanye n'ubusanzwe buzwi. Itangazo leta ya Ghana yashyize ahagaragara rivuga ko President Nana Akufo-Addo azaba mu ba mbere na mbere bazatanga urugero bikingize bwa mbere ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatatu gutaha. Abandi bazaruhabwa mu ba mbere mu minsi izakurikiraho n'abaturage barengeje imyaka 60 y'amavuko n'abakozi bo mu bitaro no mu zindi nzego z'ubuvuzi. COVAX ni gahunda ya OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo kugeza ku buntu inkingo za COVID-19 mu bihugu 92 bikennye.
Barakoze Thomas Kamilindi na Diane Ninina Hazwi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo, nyuma y'icwa rya ambasaderi w'Ubutaliyani Luca Attanasio, leta yafashe icyemezo ko abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga i Kinshasa batagomba kujya mu zindi ntara z'igihugu batabimenyesheje inzego zibishinzwe. Ministri Jean Bosco Lubunga Sebishimbo ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu mu ntara ya Kivu ya Ruguru yasobanuriye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uko icyo cyemezo cyafashwe.
Turi mu kababaro k'umuambasaderi w'Ubutaliyani mu gihugu cyacu tuherutse gutakaza. Byari ngombwa rero ko leta ifata ibyemezo cyane cyane yo kugira ngo abantu bakomeye nk'abariya cyangwa se n'abandi ejo cyangwa ejo bundi be kuzongera guhura n'amakuba nk'ariya. Byabaye ngombwa rero ko leta yacu ya Kinshasa ifata ibyemezo byo kuvuga ngo umwambasaderi wese cyangwa se uri muri urwo rwego wese mbere y'uko aja ahanze ya Kinshasa mu gihugu cyacu cya Congo abimenyesha ministre wacu ubanye n'amahanga kugira ngo akarere kose arajamo umutekano we witweho cyangwa se urindwe, kandi yagera aho agiye akamanza kubwira inzego z'ubuyobozi ziri muri ako karere kugira ngo n'ubundi umutekano urusheho kwitabwaho uwo muntu uri mu karere.
Ubwo se byaba bisobanura ko uriya mwambasaderi w'Umutaliyani Luca Attanasio yaba yaraje aho ngaho mu burasirazuba bwa Congo abashinzwe umutekano batabimenyeshejwe?
Nibyo koko, numvise ko ibyaje kugaragara nuko afata inzira yo kuja yerekeza muri Rutshuru, kuva mu mujyi wa Goma yerekeza muri Rutshuru. Ntabwo inzego z'umutekano wa Nord Kivu zamenyeshejwe, n'abakuru b'intara ntabwo bigeze babimenya kugira ngo barusheho mbese kureba icyakorwa kugira ngo ndetse n'imirimo yari agiyemo akayikora nta kibazo, kuko uzi kugira ngo abantu batandatu amabanda atandatu gabure mbese wayabuza gukora amahano nk'ayariya bakuze ni ibintu biteye agahinda cyane kuba inzego z'umutekano zitarabimenye kugira ngo zirusheho mbese gukora patrouille hariya yararanyura.
Muravuze ngo amabandi atandatu, byaba se byaramenyekanye ko abishe uriya mwambasaderi ari amabandi mukaba mwarayafashe?
Mbo urabizi ko barasanye n'ingabo ndetse n'abariya bacunga parke y'ibirunga yitwa ba Ecogarde bararasanye ubwo birukaga muri ibyo bihuru bari kubareba, nibo baje kubona kwa arama ari abantu batandatu bari bitwaje intwaro, ubwo barasaga imodoka zigahagarara baraza baramushita na uriya mugarde we babajana mu ishyamba uko kurasana n'ingabo zacu n'abo bagarde parke. Nibwo mbese bahisemo kurasa ambasaderi. Urumva rero yuko iyo kuba kuvuga ngo ni ibintu mbese byateguwe, nta mpamvu yo kuvuga ngo abantu nk'abariya yo haba hari kakomva militeri cyangwa se konvoyi ya gisirikare yagombye kuba neutraliza nta kibazo kirekire.
None se muri uko kurasana nta n'imwe muri ayo mabandi yashoboye gufatwa?
Urabizi ko kugira ngo byabashe gucika ingabo ni ukuvuga ingabo zaturutse kure ziri kuza gutabara zaturutse kure ziri kuba ziri gutabara. Ubwo rero ibindi turacyabikurikirana, inzego z'ubutasi ziracyabikurikirana, hari ubwo dushobora kumenya amakuru mu buryo bwimbitse.
Hasabwe ko hakorwa iperereza ryigenga nketi yigenga, ndetse bamwe basaba yuko haba iperereza mpuzamahanga kuri buriya bwicanyi. Leta ya Congo yiteguye kubikora?
Ntabwo ari leta ya Congo yonyine, igihugu cy'Ubutaliyani cyaba cyohereje baraza gufatanya na Congo gushakashakisha kabisa amakuru mu buryo bwimbitse, ndetse urabizi ko dufite n'ingabo za MONUSCO hano, abo bose baraza gufatanya kugira ngo tumenye impamvu ya buriya bwicanyi ni gute, ese yari amabandi yamenye ko koko izo modoka ebyiri harimo ambasaderi, kuko pame yari isanzwe inyura mwa yari ya mayira nta kibazo. Ni kuki mbese bakora kiriya gitero, bagaba kiriya gitero kubera ko ambasaderi gusa arimo? ibyo ni ibibazo rero tugomba kurindira kugira ngo ubwo butasi burimo bukorwa buzaze kuduha ibisubizo mu minsi imbere.
Ministre Jean Bosco Lubuga Sebishimbo ushinzwe ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya Majyaruguru, ndagushimiye cyane ku gakakanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Mu Burundi, bamwe mu bahanga mu bijyanye n'ibidukikije bahangayikishijwe n'uko ikiyaga cya Tanganyika gishobora guteza imyuzure idasanzwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, bishobora kuviramo abantu benshi gukurwa mu byabo. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mu rugendo muhinga mu bidukikije aherekejwe n'amenyesha makuru mu mazi y'ikiyaga Tanganyika, yatangaje ko hari ibimenyetso byerekana ko amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobora kuduga cyane uno mwaka. Bernard Sindayihebura avuga ko bishobora kuva ku mvura izogwa ari nyinshi mu mezi ya mbere uno mwaka agereranije n'iyaguye mu mwaka uheze.
Uno munsi Tanganyika rugeze ku metero 176 n'amasantimetero 6 ko imvura igwa nyinshi ivuye muri Kongo, ivuye muri Zambi, ivuye muri Tanzania no mu Burundi nyine. Baraduze 1962 rushika hejuru cha 64 rero. Tanganyika imyaka 57 iheze rero kwasiye kuduga imvura niyagwa nyinshi ruzogera rugero runiya cyane ruruta ubwo twabonye ku mwaka uheze. Aho rero abantu bari mukinindo kibengaira waba baratuga kugira ngo jono rekarabe bikiyaca.
Ibyashikirijwe no muhinga bitanguye kwibonekeza ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Inyuma y'abanyagatumba mu ntara ya Bujumbura abamana intekera ku mutwe kubera imyuzure, hashikiriwe aba bakuruhande w'igisagara cha Bujumbura. Ni nko mu duce twa Kibenga, Kinindo na Kabondo amazi ya Tanganyika atera yegera amazu babamwo. Aba ni bamwe mubayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Bona muri iyi minsi menga amazi yabaye menshi kabisa. Ego ko turaze nkaho twahora tuzi guhara rugera turabona ko hoba hiyongere ko nk'imetero nka 30.
Aho tudutwaye tetwara ku isi kuva na kera twari ku mucanga. Ariko ubaha amazi yiyongereye twatwawe.
Tangwe ko yahora kera, ubiri kiba duhugura ikisubiraho yahora kera, n'ahandi atagikozwe imbara rigiye kugwa. Amazu yashikiriwe so abantu ko arimuka nka bose ariya hose. Ko arimuka ariya hose ko arimuka.
Bariya nta kirimwo.
Twavuga vraiment ko ari bara rigiye kugwa.
Kinaje nk'ahantu mba mu rupanga amazi ariyo.
Hajya nyine hajya hirya. Urabona ruriya ruzi ya leta ruriya hariya ruriya ruri mu mazi. Hajya ani ku biro bya ASF.
Umuhinga mu bidukikije abona ko ingaruka mbi zishobora kuba nyinshi ku bahawe amatongo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Bernard Sindayihebura asaba abarongoye ibisata bijejwe amatongo kudasubira gutanga amatongo mu bibanza atari byo kubakamwo.
Tusaba yuko cyane cyane abategetsi kuko nibo novuga rero cyane abajeje gutunganya ibisaga n'abategetsi n'ukuri ntibaze basubire gutanga ibibanza ahantu hatubagwa. Mwarabonye kuva 2018 nuko tutaraharura ibintu byaronekaye n'amafaranga menshi cyane twari dushobora gukoresha ibindi kugira ngo duteze imbere igihugu rero. Bose uko uvuga ko ari ukubatera ubwoba mugabo mwumva ko nama iminsi yose nama mpima birateye ubwoba kubera kuko no muri iyi minsi duga amasantimetero 6 mu kwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga yuko azozara duga mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu kureka mu kwa kane rero.
Saba afise uburaro gusa bageramiwe n'imyuzure iturutse ku mazi y'ikiyaga Tanganyika. Abahakorera urudandazwa bakira abantu benshi mu bunywero no mu mahoteli bavuga ko Tanganyika rushobora kubomora. Mani Nambona Omar akorera mu kibanza citwa Surf Beach cyakira abantu benshi baje kuhidagadurira bafata akayaga ka Tanganyika n'umwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika.
Kibwe nk'uko bivuze maze iminsi turi mu ngorane nyinshi cyane z'amazi, ariko ku by'ukuri nk'ibyabaye nko ku munsi w'ejo n'akarorero byabaye ibyo twaraboneka neza yuko ari ingorane dusangiye n'igihugu cya Kongo. Rero icyo dusaba leta ni uko bogerageza bakavugana ni n'ababanyi ababanye cyane cyane igihugu cya Kongo kugira barabire hamwe izo ngorane. Rero dusaba leta rero ikintu ishobora kudufasha twese dukorera ku nkengera za Tanganyika n'abahaba niko leta ishobora kuvugana n'ababanyi bagatorera inyishu icyo kibazo kuba byihuta ko agahombo ni keshi.
Uretse nayo no ku maplage n'amazi asanzwe hari risque cyangwa ingaruka mubona mugihe hatagikoze vuba.
Ni ukuri ku muvuduko w'amazi wazananye ejo bibandanije gutya turabona yuko nk'izi quartier zo ngaha nka quartier asiatique avenue du large zishobora kumererwa nabi cyane.
Umushikiranganji Deogide Rurema ajejwe ibidukikije yishikiye ku kiyaga Tanganyika kuraba ingene ibintu byifashe yakira neza ibisabwa n'abanyagihugu. ashikiriza ko leta y'u Burundi itareza amaboko.
Murazi yuko kuva muri 2019 2020 amazi y'ikiyaga duze cyane gushika ku metero zishika amajana 276 aho ibi bintu twabiheruka mu mwaka wa 1964 aho amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze n'ibintu bisanzwe bikunda kuba n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane maze igatuma amazi aca ahungabana duga.
Umushikiranganji Rurema arongoye ubushikiranganji bw'uburimyi ibidukikije n'ubworozi atangaza kandi ko mu ntumbero yo gukinga impanuka no gukingira ibidukikije abahawe impusha zo kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bagiye kuzakwa.
Igihugu cya Tanzania cyatangiye kwimurira bimwe mu bikorwa byakorerwaga mu nkambi ya Mutendeli mu nkambi ya Nduta. Biri mu rwego rwo kwitegura gufunga burundu iyo nkambi ya Mutendeli bitarenze ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovine muri Tanzania.
Ishyirahamwe Croix Rouge rikorera mu gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Mutendeli iryo ribaye ijya mbere muri iyo gahunda aho ryimuriwe mu nkambi ya Nduta. Iryo shyirahamwe risimbuye ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ku mavuriro mato mato ari mu nkambi ya Nduta zone ya mbere y'umunani no muri ya 12. MSF izobandanya ikorera ku ivuriro rikuru gusa. Ubujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania mu biro bito byo mu ntara ya Kigoma bwana Nation Joel Makundi yabariye impunzi yuko leta itanguye kwimura amashyirahamwe inyuma yaho impunzi zituye mu nkambi ya Mutendeli izobanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2021.
Vituo sasa vya afya vinahama kutoka MSF kwenda Redifu.
Amavuriro mato mato yahora ahagarikiwe na MSF tuyimuriye mu ishyirahamwe Croix Rouge. MSF izosigarana ivuriro rikuru gusa.
MSF watabaki na main hospital.
Muri nama waserukiye Croix Rouge bwana Julius Kejo yavuze yuko mu ntumbero yo gukemura kibazo cy'ubuvuzi no kugabanya umwidogo ku mpunzi zidogera ubuvuzi budahagije bazoca batanguza irindi vuriro rito kugira ayo mavuriro mato mato agere ane mu nkambi ya Nduta.
Niseme kwamba sisi Tanzania Red Cross tuko committed kuhakikisha kwamba tunaendeleza huduma za afya katika kambi ya Nduta.
Vuge yuko twebwe Croix Rouge biteze yuko tuzokora igikorwa cyacu cy'ubuvuzi neza. Bagenzi bacu MSF baduhaye amavuriro mato mato atatu ariko twiteze yuko tuzoca dutanguza n'igya kane mu ntumbero yo gukemura bihagije kibazo cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta.
Yote hiyo ikiwa ni kwa lengo la kusogeza huduma karibu kwa jamii ya wakimbizi wa Nduta.
Naho leta na HCR ifite imigambi myinshi kubijyanye n'amagara y'abantu ariko ikibazo cy'ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania kigatuma mwidogo dahera kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi. Kubwizo mpamvu impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli zifite icyo zisaba.
Aya nk'ubuvuzi cyirwosaba kuboshya bisata byose ivura ingwara zose
twasabangira uko tuzana indi vuriro tukaraba ibintu ko byohinduka.
Dusaba yuko twogira ante bo dusabira yuko abo baganga bogira ntumwete wo kuza barakurikirana abantu icyo umuntu wese caba yifuza kugira ngo bamukurikiranire kugira najwe tugire nte kitugirira akamaro mu buzima bw'iwacu.
Kirwose bakabisa ijya ngwara baba uba wiganye tusaba yuko bace baduha umuti nyene bijyanye n'ijya ngwara ubuvuze ko bakuboko batwakira neza nk'abandi.
Mu bitigiri bitangwa na HCR impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Mutendeli zirenga gato 2022 umugambi wo gutahukana biyandikishije ku bushake bwabo urimo kubandanya kugera ku itariki 30 zo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo. Abazoba bataratahukanwa bazoca babanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta kubera leta itegekanya kuzokugara burundu inkambi ya Mutendeli. Kuva mu nkambi ya Mutendeli iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi guhera mu kwezi kwa gatatu komisiyo y'igihugu ishinzwe ibibazo by'amasambu n'undi mutungo CNTB nizongera kwakira ibindi bibazo bishingiye ku masambu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira.
Umuguje ryo gutatura amatatu y'amatongo n'ayandi matungo CNTB Commission Nationale des Terres et Autres Biens
watangaje ko ikiringo cyo kwakira ibirego kirangirana no ku kwezi kwa kabiri. Felicien du Burundi amenyesha ko ico umugwi arongoye ugiye kwihutira ari gushira mu ngiro imanza zamaze gucibwa no gutatura matati wamaze gushikirizwa. Itegeko rigenga uwo mugwi ryerekana ko mu kwezi kwa gatatu umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikiringo cya Sentebe kizoba giheze.
Umugwi Sentebe nta birego bishasha uzosubira kwakira inyuma y'igenekerezo rya 13 Ntwarane 2021. Abafise amatati y'amatongo inyuma y'iryo genekerezo bazitura amasentare asanzwe. Umugwi Sentebe uragabisha abo bose bahagaritswe kurangurira ibikorwa mu matongo arimo amatati akica amatwi. Umugwi uboneyeho kugabisha abiteza utunyoni ntibaze gutora ingingo ngo barindiriye ko ikiringo cy'umugu kirangira kugira ngo bace bitura amasentare.
No mugwi utegekanijwe n'amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro igihe washigwaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu wari wahawe igikorwa cyo gutatura amatati yadutse hagati y'Abarundi bariko barahunguka bavuye cyane cyane muri Tanzania. Abenshi mu bari barahunze indyane za politiki zadutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri n'imyaka yakurikiye basanze amatungo yabo yarifatiwe n'abandi bantu. Uwo mugwi usigura ko mu matohoza wakoze wasanze bamwe bari barahawe ayo matongo n'amazu na leta z'ico gihe abandi nabo bakayagura. Uwo mugwi uvuga ko wowe urongoye ukijaho. Padiri Aster Kana yashira imbere ukumvikanisha abahungutse n'abasangwa itongo rimwe rikagabugwamwo kubiri. Yamara mu nyuma abanyepolitike batandukanye n'amashirahamwe yigenga baremeje ko batangajwe no kubona iyo ntumbero bita ko yanywanisha Abarundi yarasezerewe. Abenshi mu basangwa bagasohogwa mu matongo baba bamazemo imyaka irenga mirongo ibiri abahungutse nabo bakayahabwa. Honorable Charles Nditije umushingamateka w'umugambwe IPRONA yabaye mu bambere biyamirije iyo ngendo kuva mu myaka cumi iheze. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika uwo ubatavuga rumwe na leta aheraho avuga ko uwo mugwi Sentebe wacanishijemo Abarundi aho kubanywanisha.
Ntacuwamariye Abarundi kuko hakubatatura warabateranije gihe cyose yagomba kwegurira amatongo canke amahindi matungo abahungutse abasangwa bakaburiramwo vyose. Ugasanga rero bizanye akaguma mu gihugu hakuzana ituze mu gihugu. Vyongeye barabuza yuko abantu yabo umusangwa canke uhungutse bakagabura bakumvikana ivyo byose baciye basubiramwo kamenga umusangwa ni nyakwangazwa. Kandi hari hategekanijwe indishi yo gushumbusha yaba umusangwa canke yaba uhungutse mu gihe adashoboye gusubira mu vyiwe.
Felicien du Burundi we abona ko umugwi arongoye ahubwo bashize imbere gusubiza ivyabo abari barabinyazwe.
Ibyo sivyo ahubwo ico dukora mu gihe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ryagenze nabi turabisubiramo. Umugwi Sentebe utunganiriza bose utarabye ubwoko intara canke ka mwana wa mama. Ico uwituye afite uburenganzira arakironga. Rero ya Sentebe asanzwe baci bayishyira kugira ngo babidoga nabo arushijwe mu cambere agena mu cakabiri. No mu gisata ca kabiri arushijwe arafite uburenganzira bwo gusaba umushikiranganje w'ubutungane yuko bosubiramwo ngo rubane.
Abanenga ibikorwa vya Sentebe bahamagarira leta kudahirahira ngo yongereze ikiringo c'uwo mugwi.
Nta kiringo warukwiye kongega uyo mugwi kiretse bahinduye itegeko riwugenga n'abawugize kugira ngo ntibatamikwe ivyo bakora n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Umugwi Sentebe wowe wiha amanota meza kuko kubwa bawurongoye mu myaka 15 iheze ushizweho wakiri ibirego birenga ibihumbi 60 ibice birenga 70% vyayo matati yaratatuwe. Ku rundi Rwanda ariko abandi babona ko uwo mugwi waje gutunganiriza ubwoko bumwe bwiganjemo abahutu bari barahunze ari benshi. Intara zivugwamo amatati menshi y'amatongo ni Gisagara ca Bujumbura, intara ya Rumonge, Makamba, Rugigi, Rutana, Cibitoke na Bubanza. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shuti muduteza matkwi ahani hodu soreja makuru ya achuyo kuri isaha. Ndawa shimira kwa mga isa mogu kuri chila ijuguri ya Amerika. Shimira na wajenzi banjiba mfashije gutegura aya makuru. Washize hamge aya majgui ni Fasil Gebeho. Amakuru ya raha garariwe na Frederike Nkundikije. Na hukuri mikro mga rikumwe na anje Edir Gwema wabafashije kuya kuri chila. Mbasezeho mbifuriza amahoro na mahirgu.